dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongera bashikire kuri mikro mwari kumwe na Joy Diane Nahazwe.
Ubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22 mu Rwanda mutwumva kuri FM 104.3 no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose abari muri Uganda mu karere ka Kisoro. Namwe mushobora kudukwirikirana kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio Ijwi riyobora. Mwino nshuti zacu ikaze mu makuru yo kuri no mugoroba muri kumwe na Fidel Niyonga. Abakunzi ba Diego Maradona yahoze ari umukinnyi rurangiranwa ku isi w'umupira w'amaguru akomoka mu gihugu cya Argentine yitavye Imana ejo kwa gatatu afite imyaka 60 barabandanya kumwibuka hirya no hino ku isi.
Urupfu rwa Diego Armando Maradona n'urupfu rwababaje umuntu wese ashobora kuba akunda umupira w'amaguru. Nanje ndumwe muri abo yababajwe cyane n'urupfu rw'uyu mukinnyi.
Uyo ni Steve Derrick ndize umenyesha makuru w'umurundi akurikiranira hafi byerekeye inkino akaba ari n'umufana akomeye wa Maradona aba mu gihugu cy'Ubusweda. Mu Rwanda ibiro by'umushikiriza manza w'igihugu bisaba ko urubanza rwa process abagina na bagenzi be 17 kohuzwa hamwe n'urwa major Calix Nsabimana bakunda kwita Sankara na Capitaine Sengimana. Abakozi bo mu buvuzi muri Cameroon bavuga ko kutabona imiti gabanya ubukare bwa sida ikenewe ishyira mu kaga gakomeye ubuzima bw'abafise ubushobozi bw'umubiri bwo kwigwana ko bwagabanutse. Idonido ry'amakuru avugwa hejano hino ku isi umugwi ujejwe gutunganya amatora muri Burkina Faso utangaza ko Perezida Roch Marc Christian Kabore yegukanye insinzi. Mugenzi wacu Diane Nini Nahazwe arabandanya ino nkuru.
Uyo mu rugutunganya amatora muri Burkina Faso Seni Mumfunyapfunyo wemeje ko Perezida Roch Marc Christian Kabore ari ku butegetsi kuva mu 2015 yatsinze ku majwi 57 n'ibice 87%. Akurikirwa na Edi Komboigo, umukandida ava mu Mugambwe wahoze ari perezida w'ico gihugu ariwe Blaise Compaore yaronse ibice 15 n'ibice 48%. Zeferin Diabre afatwa nk'ukomeye mu batavuga rumwe na leta mu ico gihugu yaronse 12 n'ibice 46%, nk'uko Seni ibandanye ivyerekana mu biharuro yavuze ko ari vyimfata kibanza. Amatora rusange muri Burkina Faso yatunganijwe ku munsi wa Mungu yitabiriwe n'abagera ku 6,500,000. Ica gatanu c'abanyagihugu baba hanini mu buraruko no mu buseruko ahavugwa injyane z'amoko n'imigwi y'abajihadiste ariko ntibashoboye gutora. Muri rusange abahiganywe bari abakandida 13 barimo Perezida Roch Kabore w'imyaka 63. Niyaramuka arahiye akazoba arahiriye manda yindi ya kabiri y'imyaka 5.
Urakoze Diane kuri iyo nkuru. Abakozi bo mu buvuzi muri Kamerune bavuga ko kutabona imiti igabanya ubukare bwa sida ikenewe bishyira mu kaga gakomeye ubuzima bw'abafise ubushobozi bw'umubiri bwo kwigwana ko bwagabanutse. Ibindi tubibaze eje ni Mukankuzi.
Ministri w'ubuzima muri Kamerune avuga ko abantu 10,000,000 babana n'ubwandu bwa virusi ya sida VIH n'uburwayi bwa sida banze kujya ku bitaro kubera ubwoba bwo kwandura virusi ya corona. Abakozi bo mu buvuzi bavuga ko abo barwayi batabona imiti bagabanyiriza ubukana bwa sida bakeneye kandi ko barimo kwishyira mu kaga gakomeye. Mbere y'umunsi mpuzamahanga wahariwe kuzirikana ku ndwara ya sida uba tariki ya mbere y'ukwezi kwa 12, abakora mu rwego rw'ubuvuzi muri Kameruni barasaba abantu bagendana umugera wa sida kwihutira gufata imiti yabo. Ikindi kibabaje ni uko Minisiteri y'Ubuzima muri Kameruni itangaza ko abantu 300,000 bafite umugera wa sida mu gihugu bakeneye imiti igabanya ubukana bwa sida. Abagera muri 60% banze kwegera ibitaro kuva habaye icyorezo cya COVID-19. Abashinzwe ubuvuzi bavuga ko iyo miti idafashwe umubiri ugira intege nke hanyuma izindi ndwara zikuririraho. Kubera izo mpamvu ubu bamwe basanga abarwayi mu rugo babashyiriye imiti izabamaza ukwezi. Cyakora barabashishikariza kujya ku bitaro kugira ngo bahabonere n'izindi serivisi muri iki gihe hitawe cyane ku cyorezo cya COVID-19, bityo abatabishoboye akazaba ari bo bazafashirizwa iwabo mu miryango.
Umukuru w'inama nshingamateka ya Amerika Nancy Pelosi yanebaguye ikigongo Perezida Donald Trump yahaye Michael Flynn yigeze kuba umuhanuzi wiwe mu by'umutekano w'igihugu. Ibindi na mugenzi wacu Diane Ninina hazwe.
Mu itangazo Madamu Nancy Pelosi yasohoye yavuze ko imbabazi Perezida Donald Trump yahaye Michael Flynn ari ikimenyetso cy'uko Trump ashaka gukoresha nabi iminsi we ya nyuma ku butegetsi biciye mu guhonyanga amategeko. Kubw'uyo mufasoni, Michael Flynn yarabwirijwe kwishura ivyaha vyose bikomeye vyo gushira mu kaga umutekano w'igihugu yagirizwe. Pelosi muri iryo tangazo yabandanije avuga ko ari ngombwa ko bashinga amateka bazokorera mu ngata abahari ubu bashiraho itegeko rikingira demokarasi ya Amerika rikazoshobora gutangira umukuru w'igihugu ari we wese igihe cyose yobashatse gukoresha ukutari ko ubasha afise bwo gutanga imbabazi. Trump ejo kwa gatatu niho yababarira Michael Flynn kuri dosiye y'uruhara Uburusiya bwaba bwaragize mu kwivanga mu matora yo mu 2016. Intro zibiri zose ahatuributsa ko Michael Flynn yahoze ari umuhanuzi wa Trump mu by'umutekano yiyemereye ubwiwe ko yabeshe ibiro bijeje iperereza vya Amerika FBI mu mfunyapfunyo ku bijanye n'ibiyago yagiranye n'uwahoze ari ambasador w'Urusiya muri Amerika ku vyino dosiye yo kwivanga ko Urusiya mu matora yashikanye Trump ku butegetsi. Hagataho umuryango wa Michael Flynn wasohoye itangazo ushimira Perezida Donald Trump ko yahaye imbabazi uwabo.
Barakoze bagenzi bacu kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi baje kudushikiriza ijwi rya Amerika ibandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mushobora no kudukurikirana kuri Facebook no ku kibanza cyacu cya internet kuri wezi tatu akabarungu radio yacu VOA akabarungu com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini ishyirahamwe ry'abakoresha mu Burundi zibakoresha kudaturubika mu gukata umushahara abakozi kubera bashizwe mu kato bivuye ku mugera wa virusi ya corona. Ni mu gihe bamwe mu bakozi biketswe ko ibimenyetso bamwe mu bakoresha babakata amafaranga y'iminsi bamaze mu kato. Amashirahamwe y'ubwishingizi avuza abakozi nayo yotegereje gufasha mu kuriha ibipimo n'imiti ya virusi ya corona ku banywanyi bayo. Ninkuru y'ijwi rya Amerika ryifashishije abakunzi bayo musomegwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Bamwe mu baserukiye amashirahamwe y'abakoresha bavuga ko bigoye ko umukoresha yoguma hemba umukozi nko mu gihe iyo mari iminsi 14 mu kato atakiri ku murimo. Abakoresha bakavuga ko amasezerano y'umukozi n'umukoresha atigeze ahinduka ngo ni kubera ikiza cya coronavirus. Gaspar Nzisabira, umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe ry'abakoresha mu Burundi, aratahura amakenga y'abo bakoresha ariko akabona ko igikuru ari umwumvikano hagati y'umukozi n'umukoresha, inama n'umwumvikano bigashigwa imbere.
Nk'iyo umukoresha yashizwe mu kato nyene, akato ni Kirundi, ntihaje habandi bari, si wewe wakishizemo, si umukoresha akagushizemo, kandi nturwaye. Nturwaye kuko ubu komeye ushobora gukora. Mugaba kurinda yuko wohava igihe woba waranduye uhava wanduza abandi. Rero muri icyo gihe usanga mu mategeko yacu atategeko atangingo ivuga mwene ibyo bintu. Icyo rero duca tugira no kumvisha abakoresha ko bakoresha ubwenge bwabo n'umutima wo kubana n'abakozi, bakumvikana n'abakozi icoshoboka kugira uwo mukozi abeho. Urumva yatamushahara ronka bishobora kumugora.
Gaspar Nzisabira, umunyamabanga mukuru mwishyirahamwe ry'abakoresha, atanga umuco w'ingene abakoresha bo vyitwaramwo umukozi adahohotewe mu gukatwa umushahara ku mvo zitamuvuyeko.
Ngico gihe ari mu kato araki iminsi 14, urumva ntari karakorera umukoresha. Mugabo umukoresha ashobora kumuhemba agafata iyo minsi nk'uko yoba yari mu ikonje ngiyatarafata rijya konje ryo ku mwaka kugira ahembwe. Igihe yafashe iryo konje naho nyene barashobora kumvikana, ashobora kugira ati ntiwishibije ku kazi, nshobora kutaguhemba, niwava muri ako kato kawe uraza ubandanye ukora. Canke amuhideni agira ati nzoheza ngo kate buhoro buhoro, byose ni ya nama n'ingingo.
Ikindi kibazo cyashikirijwe n'abitabiriye iyo nama nuko amashirahamwe y'ubwishingizi mu kuvuza abakozi atigeze ashira mu byo yishingira ikibazo cya coronavirus. Aha naho Gaspar Nzisabira avuga ko mu bisanzwe ari leta yategereje gufatwa mu minwe ingwara yose yadutse nk'ikiza, ariko akavuga ko mu gihe leta atamikora kuyifise amwe mu mashirahamwe y'ubwishingizi yotegerejwe gufasha no gutanga imiti.
Urabona COVID ije vuba, kandi yitwa ko ari caduka muri ico gihe leta niyishinzwe leta igafasha kugira nk'ibiciro kuri heyo miti kuri hikiniki mugare rero tudahendanye ntawoja gusindira leta ngo nifashije amikoro yayo turayazi no kuraba neza hari ibintu byitwa assurance sociale wiswe ko ariwe muri assurance sociale atari commercial hateikiza nk'ico sinumva ingene wocugira ngo nibarihe gutya na gutya na gutya kandi ushobora kubifashamo
kubona ayo mashyirahamwe y'ubwishingizi atacha ashobora gufasha Gaspar Nzisabira avuga ko ari kubera atunganijwe mu buryo budatomoye bamwe bakikika mu kiza mu gushinga amashyirahamwe kugira ngo bahunge amakori ariko batari ko bakora ibyo bategerezwa gukora mu bwishingizi
umuntu arasimba ngo ndagize ishyirahamwe ryo kuvuza mugabo akagira liste y'imiti mikazotanga iryizimbye ntayishiremo ugashanga umukoresha nawe yashimye kuja aho hantu abazi ko wewe akoze itegeko les organismes d'assurance zirazwi zirafise byangombwa zitegerezwa kugira hazotandukanywa assurance commerciale zidandaza n'izindi ziri dano sociale zifasha zidaheza ngo zitanga amakori hariho rero zibazi zidandaza mugazi kita ko zifasha ziri dano sociale kugira ntizitange ikori
kubwishyirahamwe ry'abakoresha mu Burundi gutunganya amashyirahamwe y'ubwishingizi hisunzwe amategeko byotuma abakozi n'abakoresha bahungukira mu bijyanye no kwivuza imiti imwe batahora baronswa ikaboneka
mu Burundi kandi umuhari w'abakenyezi n'abigeme baranira umutekano mu gihugu watanguje kuri uno wa gatatu isekeza rya minsi 16 kugwanya amabi akoregwa abakenyezi muri iyo sekeza bamenyesha ko bazofasha abakenyezi bashikiwe nayo mabi na cyane cyane mu gisata cy'ubutungane inkuru dushikizwa na Desire Hatungimana ari mu Rwanda
kuva ku igenekerezo rya 25 z'ukwezi kwa 11 gushika irya 10 kwezi kwa 12 umunsi wahariwe agateka kazina muntu n'isekeza rya minsi 16 yahariwe kugwanya amabi akoregwa abakenyezi umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi bifatikanije n'ishyirahamwe mpuzamakungu Onifam mu kwitabira ibikorwa bijyanye no gutuza ayo mabi Imakire Hunja arongoye uwo muhari amenyesha ko icyo cyaha mu Burundi ataragaseseshwa rumuri ariko ko kigoye gutuza kuko kenshi gikorwa n'abari bajejwe gukingira abakenyezi nk'abajejwe umutekano n'abarezi mu mashuri abona ko ubutungane bwigenga aribwo bushobora gutuza ko kabi
mu Burundi rero irisekeza ribaye mu gihe harangwa amabi menshi niho nyangwa ry'agateka kazi na muntu muri rusangi na cyane cyane ku bakenyezi n'abigeme kuva mu mwaka w'intureka yo mu 2015 abakenyezi n'abigeme barafashwe ku nguvu baricwa bunyamaswa baranyuruzwa baromogwa mu gihugu abandi baricirwa ko abagabo n'abana barahohotegwa abandi barafungirwa ubusa nta matohoza akwiye akogwa ngo hagire icyo ashika ko kubera ubutungane bw'i Burundi butigenga ivyo rero bituma tudashobora kumenya neza ibitigira ibyo bakoregwa ayo mabi atandukanye muri iki gihe kubera kudahana umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi urashimira cyane amashyirahamwe yo mu gihugu adaharanira inyungu za politiki na cyane cyane ay'abakenyezi badahengeshanye kurwana ayo mabi no gufata mu mugongo abahohotewe
ku bijyanye n'ubutungane bw'igenga Armel Niyongere umwe mu bashingwa manza baburanira abakorewe amabi mu Burundi muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI amenyesha ko amadosiye arenga 2000 bashikirije iyo sentare harimwo n'abakenyezi bakorewe amabi
nk'abashingwa manza twaratanze amadosiye arenga 2000 muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha muri ayo madosiye harimo amadosiye ajyanye n'ikubagurwa gufata ku nguvu abakenyezi n'abigeme rero ubunye murazi yuko mushikiriza manza wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha ariko agira amatohoza nyezina amatohoza kugira arabe neza ivyo twamushikirije yuko bikwiye ivyo twamuhaye yuko yuko bishobora kuba ari ivyemezo bifashe akagira amatohoza yiwe mu kuraba ivyo bintu, mu kubaza bahohotewe, mu kubaza nk'ivyabona ingene bahohotera canke bakubagura abantu mu nzego z'igipolisi canke ahantu hose bagiye barakubagura. Turavye neza ingene amatohoza ariko arakogwa, turashimishwa cane n'urugero amatohoza agezeko.
Armeni yongere aramenyesha abo bakorewe amabi n'imiryango yabo kwabo bakoze ivyo vyaha ataho bazohungira ubutungane.
Iki naco nuko tubwira abariko bakora ivyaha cyane cyane vya byo kubagura abakenyezi n'abigeme yuko atakibanza bagifise mu kinjana cya 2021, nta na hamwe bazokwinyegeza kuko isi ubu yarabaye ntoyi, bose bariko baragwanya ivyaha nk'ivyo. Iki naco nuko twosaba abakubaguwe imiryango yabo yuko botekana, bakizera, bakagira icyizere ku butungane mpuzamakungu, bakarindira kuko ikizokurikira amatohoza ariho azoba ari gutanga imitahe ku bakoze ivyo vyaha hama bakurikiranwa.
Imakire Hunja asaba abantu bo mu mici itandukanye gufasha gutuza ico caha.
Kugwanya rero ayo mabi ni igikorwa ca twese ndetse n'amakungu. Duhamagariye rero abategetsi b'igihugu, abakozi b'Imana, amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki, abikorera utwabo, abajejwe indero y'abana mu mashuri, abajejwe amagara y'abantu, abamenyeshamakuru n'amashyirahamwe mpuzamakungu, gushyira hamwe ingufu kugira ngo turwanye ayo mabi akorerwa abakenyezi n'abigeme, kuko nta kazoza keza ku Burundi kazobaho mu gihe Umurundi kazi agikorerwa ayo mabi.
Muri uwo muhari w'abakenyezi baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi bamenyesheje ijwi rya Amerika ko muri ino sekeza ry'iminsi 16 hari bamwe muri abo bakenyezi bakorewe amabi bazononswa udutaye twukiteza imbere kubera uburyo buke bafise. Bamenyesha ko bazobandanya badodora hirya no hino kugira abafashwa biyongere. Umushikiranganji wo gufatana mu nda n'iterambere ridakumira mu Burundi, Imerde Sabushimike, mu itangazo yasohoye kuri uno wa gatatu amenyesha ko muri ino sekeza ry'iminsi 16 arakaryo ko kwifatanya n'abakenyezi bahohotewe bigatuma ataco bashobora kwimarira mu iterambere ry'imiryango yabo. Umushikiranganji Sabushimike muri iryo tangazo amenyesha kandi ko iki gihe kigeze u Burundi buriko burakora ibishoboka vyose mu ntumbero yo gukinga ko karanda mu gufasha abahuye n'ibyo byago babicishije mu gucigikira bimwe biboneka ibigo bijejwe gufasha abahohotewe. Umushikiranganji Mede Sabushimike yaciye aboneraho kumenyesha ko igikorwa cyo gutanguza ku mugaragaro iryo sekeza ry'iminsi 16 kizobera ku mugwa mukuru w'intara ya Muramvya kuri uno wa gatanu igenekezo rya 2027. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Tugushimire Desire. Mu Rwanda ibiro vy'umushikiriza manza w'igihugu bisaba ko urubanza rwa Paul Rusesabagina na bagenzi biwe 17 wohuzwa hamwe n'urwa Major Calixte Nsabimana bakunda kwita Sankara na Kapitene Sengimana ni mu rwego rwihariye rwa sentare nkuru mu Rwanda ruburanisha ivyaha vyo ku rwego mpuzamakungu n'ivyiterabwoba. Ibiro vy'umushikiriza manza vyumvikanisha ko bisanga abagirizwa bose uko ari 20 bahurira ku vyaha bisa vy'iterabwoba bikekwa ko bakoreye mu mugwi w'iterabwoba MRCD FLN. Erika Bagira Ubusa yakurikiranye inkuru ari Kigali.
Ubushinjacyaha busobanurira urukiko ubusabe bwabo bwo guhuza izo manza bwavuze ko hari dosiye y'abandi bantu 18 barangajwe imbere na Bwana Paul Rusesabagina baregwa ibyaha by'iterabwoba bakekwa ko bakoze bari mu mutwe w'iterabwoba MRCD FLN Rusesabagina yayoboraga. Umushinjacyaha Bwana Bonaventure Rubegwa yabwiye umucamanza mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'iby'iterabwoba ko abo bantu bose bakurikiranyweho ibyaha bimwe, maze asaba ko mu migendekere myiza y'uru rubanza byaba byiza ko bahurizwa hamwe. Umushinjacyaha yasabye ko urukiko rwashingira ku mategeko aruha ububasha rugasuzuma niba koko dosiye z'abantu 20 zifitanye isano rukazazihuza. Umushinjacyaha arasaba ko urukiko rwazatanga ubutabera buboneye rwirinda ko hazabaho ukuvuguruzanya kw'ibyemezo rwazafata ku byaha bisa mu manza zitandukanye. Yibukije ko yaba Major Calixte Nsabimana bakunze kwita Sankara ndetse na Kapiteni Herman Nsengimana bombi babayeho abavugizi b'umutwe wa FLN witwara gisirikare ushamikiye ku mpuzamashyaka ya MRCD. Major Nsabimana abajijwe icyo avuga ku busabe bw'ubushinjacyaha yabwiye urukiko ko asanga bufite ishingiro na cyane ko kwikubita Kicukiro yari yasabye ko bamuhuza na Bwana Paul Rusesa bagina yita shebuja. Gusa yabwiye urukiko ko ku bandi bari abasirikare mu mutwe wa FLN abafiteho urujijo kuko atabazi mu mazina yabo yewe n'inshingano bari bafite muri uwo mutwe, ariko agasanga ibyo bitabuza urukiko guhuza abaregwa bose bakaburana ari 20. Yagize ati ni byiza kuduhuza cyane cyane wari perezida wacu Paul Rusesa bagina tukazabisubiramo kimwe ku kindi uko byagenze. Ati harabanyumvaga ku maradiyo bakagira ngo ni nje wari umutware wabo kandi nari umuvugizi wa FLN. Maître Moïse Nkundabara shumwunganira mu mategeko yabwiye umucamanza ko ubusabe bw'ubushinjacyaha nta kibazo babufiteho. Yasabye urukiko kuzabusuzuma mu bushishozi bwarwo rukazakurikiza iby'amategeko ateganya. Naho kubireba Kapiteni Herman Nsengimana nawe wari wasimbuye Sankara ku buvugizi bw'umutwe wa FLN yabwiye urukiko ko atazi impamvu izimanza zisabirwa kuzihuza. Yavuze ko ayifatirwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yafatanywe n'abandi bantu barenga 300 babajyana mutobo mu Rwanda mu kigo cyagenewe gusubiza mu buzima bari basanzwe ari abasirikare. Yasobanuye ko yaje gutungurwa n'uko ariwe bakuyemo bamubwiye ko hari ibyo bamukurikiranyeho. Kapitan Nsengimana avuga ko hari abandi basirikare bari ku rwego rwa koloneli na ba generali batakurikiranywe kandi aribo bamutoje banamuha amategeko n'amabwiriza muri FLN. Umucamanza ukuriye inteko iburanisha yibukije Kapitan Nsengimana nako igihe cyo kuburana urubanza mu mezi azahabwa umwanya uhagije wo gusobanura abo yumva bagombye kuba bari kumwe muri dosiye, maze amutegeka kwibanda ku busabe bw'ubushinjacyaha. Kapiteni Nsengimana nawe yemeye nta shiti ko asanga imanza zose zahurizwa muri dosiye imwe. Na Maître Johnson Kabera umwunganira mu mategeko yasabye urukiko kuzakoresha ubushishozi bwarwo rukazabifataho umwanzuro. Mubaregera indishyu uhereye kuri Maître Yusuf Ndutiye ubunganira mu mategeko nawe yabwiye urukiko ko bashyigikiye ubusabe bw'ubushinjacyaha bwo guhuriza hamwe izimanza. Yongeye gusobanura ko izimanza zose ziramutse zihurijwe hamwe aribwo buryo bagira amahirwe menshi yo kwishyurwa ibyabo byangirijwe. N'abandi baregera indishyi bose bashyigikiye ubusabe bw'ubushinjacyaha. Gusa Maître Ndutiye yazamuye icyifuzo ko kubera umubare munini w'abaregwa muri iyi dosiye byaba byiza harebwa ubundi buryo urubanza rukazaburanishwa imbona nkubone abaregwa bose bari mu rukiko aho kuruburanisha hifashishijwe ikoranabuhanga rya video conference. Iri koranabuhanga ryifashishwa mu nkiko mu mugambi wo kwirinda icyorezo COVID-19 gikomeje kuyogoza isi yose. Umucamanza yasobanuye ko byasaba gutegereza bakareba mu minsi izaza uko icyorezo kizaba kitwaye. Avuga ko icyifuzo cya Maître Ndutiye kitoroshye. Yabwiye ababuranyi bombi ko ibihe biriho bya COVID-19 bigoye no kurenza urubanza ruburanishwa. Asaba ko impande zose zategereza ikizakunda kikazabamenyeshwa. Yavuze ko na mbere y'uko uyu munyamategeko bagezaho iki cyifuzo, inteko iburanisha nayo yari yarabiganiriyeho ikibaza uburyo bazaburanisha abantu kuri video conference batabazi. Ubusabe bw'ubushinjacyaha bwo guhuza Majoro Sankara, Kapiteni Nsengimana na Bwana Paul Rusesa bagina ndetse n'abandi 17 bose hamwe bakaba 20 buje nyuma y'ijambo umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yavuze mu kwezi kwa 9 uyu mwaka ko abaregwa bose bashobora kuzisanga mu rukiko bashinjanya umwe ku wundi. Hari nyuma y'igihe gito Paul Rusesa bagina kimara gufatwa akagezwa ku butaka bw'u Rwanda, ariko ubitangaza makuru by'igihugu Perezida Kagame yavuze ko bose bazagira aho bahurira buri bose ashinja undi byo bakoranye hagati yabo. Icyakora ugaheruka kuburana urubanza rwe ku ngingo y'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo Bwana Rusesa bagina yabwiye urukiko ko we ubwakurikiranywe ku giti cye nta bandi bantu ubushinjacyaha bwita amashumi ye azibareganwa. Abaregwa bose uko ari 20 basabirwa guhurizwa muri dosiye imwe bararegwa ibyaha by'iterabwoba babishingiye ku bikorwa by'umutwe witwara gisirikare wa FLN. Uyu mutwe mu myaka 2018-2019 wigambye ko ari wo wagabaga ibitero mu bice bitandukanye by'amajyepfo n'uburengerazuba bw'u Rwanda. Ni ibitero byahitanye bamwe bigakomereza abandi biratwika biranasahura. Umucamanza yanzuye ko azafata icyemezo ku itariki 6 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka. Majoro Sankara na Kapiteni Nsengimana bo barangije guhurizwa muri dosiye imwe. Eh, bagira ubusajwi rya Amerika y'Inyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Urakoze Eric. Diego Maradona yahoze ari umukinnyi rurangiranwa ku isi w'umupira w'amaguru akomoka mu gihugu cya Argentine yitabye Imana ejo kuwa gatatu afise imyaka 60 y'amavuko. Yahitanywe n'indwara y'umutima imuhiriwe ku nkengera z'umugwa mukuru wa Argentine Buenos Aires. Twavuganye na Steve Derrick ndizeye umumenyeshamakuru w'umurundi akurikiranira hafi nkino akongera akaba ari umufana akomeye wa Maradona ba mu gihugu cy'Ubusweda. Atangura avuga uko yakira urupfu rwa Maradona.
Urupfu rwa Diego Armando Maradona n'urupfu rwababaje umuntu wese ashobora kuba akunda umupira w'amaguru canke afise igice cy'ubuzima bwiwe mu bijyanye n'umupira w'amaguru. Nanje ndi umwe muri abo yababajwe cyane n'urupfu rw'uyu mukinyi yabaye rurangiranwa. Ndibaza yuko uyu munsi uwovuga yuko ari mu bakinyi batatu ba mbere ku isi yose umupira w'amaguru wagize ntiyoba yihenze, kuko gushika kubuhara bavuga ko ari uwa mbere, abandi nabo bakavuga ko ari uwa kabiri bamugereranya n'igihangange cy'umunyabrezil Pele. Ariko rero ndibaza yuko ari agahinda, ari umubabaro udasanzwe kuri abo bantu bose boba bakunda umupira w'amaguru na cyane cyane barabonye uyu mukinyi rurangiranwa w'umunya Argentine Diego Armando Maradona akina umupira w'amaguru. N'agahinda rero ni umubabaro udasanzwe n'ubukumbure abakunzi b'umupira w'amaguru tukirimo gushika kuri uno munsi.
Kubikwerekeye uri umufana wiwe cyane, ariko uri mubarutse vuba batamubonye cyane, ndibaza igihe yakina nikihe cyatumye umukunda cyane.
Icyambere ndibaza yuko mu myaka kumbure twariko turaca ubwenge nico gihe umukinyi Diego Armando Maradona yavugwa cyane, wasanga ibinyamakuru byinshi byandika Diego Armando Maradona, ugasanga ku mpapuro za mbere usanga hariko ifoto nini y'umukinyi Diego Armando Maradona. Ibyo rero nkanamenyesha abantu bose bakunda umupira w'amaguru yuko nimero yambara nimero 10 niyo nimero abatari bake bahavuye babona yuko ari nimero ikwiye guhabwa umukinyi rurangiranwa. Ibyo byose byavuye kuri umukinyi Diego Armando Maradona. Jewe nkiri mu mashuri mato mato ndibuka yuko Diego Armando Maradona warakina umupira w'amaguru, ugasanga ugenda urivuga Diego Armando Maradona, Diego Armando Maradona, bigashika ukonona impuzu ugasanga wanditse ko nimero 10 aho hose ushaka kwerekana urukundo canke ingene wemera umukinyi Diego Armando Maradona. Mu nyuma ndibaza yuko yabandanije avugwa cyane mu bijyanye n'umupira w'amaguru naho yari amaze guhagarika, nibyo byinshi mu byagiye biramuvugwa ko amaze guhagarikana cyane cyane usanga atari ibintu byiza, ariko rero ubuhinga n'ubukerebutsi yari afise mu gukina umupira w'amaguru byatumye isi yose imukunda, eka mbere abana bose barutse n'ubu ugasanga baguma bakunda uwo mukinyi.
Yego, uravuze ko yanditswe ko byinshi amaze guhagarika gukina, aravugwa ko yafata ibiyawiye umutwe nka za kokayine, ko byo babiri mu byatumye amagara yiwe atangura kumera nabi. Uribaza ko biri mu byatumye igice cya kabiri cy'ubuzima bwiwe kimera nabi, mu byatumye apfa ko imyaka 60 mu bisanzwe umuntu yifashe neza ntabarasaza.
Yego, ubiravye ndibaza yuko ibyo by'ibiyayura mutwe yagiye arafata nibyo byatumye ubuzima bwiwe bugenda burabangamirwa. Aho rero novuga yuko amaze gushika kuba rurangiranwa agashika nko mu gihugu cya Espagne mu mugwa FC Barcelona, nta kindi cyatumye mu gihugu cya Espagne bafata ingingo yo kumutanga bakamugurisha naho yari umukinyi rurangiranwa. Kubera iki? Kubera wenyine yari amaze kwiyemerera icyese yuko no mu mugwa FC Barcelona ariho yatanguye kunwera ibiyayura mutwe.
Muri make cyane mu kurangiza, niriheragi ubona abantu bakunda umupira w'amaguru baba abakera canke barutse vuba bamufatirako?
Icyambere ndibaza yuko icyo twofatira kuri Diego Armando Maradona nuko yari umuntu azi, kuko akiri muto akiri mu myaka 16-17 yari yemereye wenyine yuko yipfuza kuzoba umukinyi rurangiranwa, kuzotwara igikombe cy'isi yose ari kumwe mu guseruka igihugu wa Argentine. Ibyo rero ntiyari yibaza yuko azobishikako, ariko yaravuga yuko afise iyo ndoto. Indoto rero yahavuye ayishitsa, ibyo yifuza byose arabishikako. Hanyuma ikindi nacyo nibaza nuko iragi adusigiye nuko yari umuntu afise ubuntu budasanzwe, yari umuntu yerekana urukundo rudasanzwe mbere no kuri generasiyo shasha canke urunganywe rushasha. Yari umuntu yakomeje kubereka yuko ari kumwe nabo, abakunda kandi ashigikira abo bakinyi bakiri bato. Hanyuma ikindi nacyo nuko ari iragi ry'uko twomenya yuko byinshi bihari muri ino si hari bishobora kutwicira ubuzima ari nabyo bimuhitanye, ibyo rero tukagerageza kubyirinda.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99.7, Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8, Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4 Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 nao kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9 ni radio ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Aha niyo turangirije amakuru n'ibiganiro twari tubafite muri kano kanya. Dushimire engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fasilge Beyehu yadufashije kwegeranya ibiganiro n'amakuru twabashikirije kuri mikoro mari 10 na Jean Fidene Yongabo.